Radio Ijwi ry'America mu Kirundi ni Kinyarwanda. Turabaramukije mwese mukurikirana ibiganiro byo muri kano gatondo. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana hano muri studio za Radio Ijwi ry'America. Turi ku munsi wa gatatu itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana. Numwanya mutoyi tugira tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino imbere yuko duha akanya Fidele Nsabimana fatira mu ngata kugira abandanye n'amakuru avugwa muri ako karere. Ariko mu makuru ya karere mu camake leta y'u Rwanda ishikiriza ko Calixte Nsabimana atazigwa Sankara agiye gushirwa mu minwe y'ubutungane bw'u Rwanda. Aya makuru n'ayandi avugwa mu karere turayabashikiriza mu kanya, ariko reka duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aragabisha igihugu cya Cuba ko gishobora gufatirwa ibihano ruhasha mu gihe iyo leta y'icyo gihugu y'abakomuniste itohagarika vuba bwango gutanga imfashanyo za gisirikare hamwe n'izindi mfashanyo ku gihugu cya Venezuela. Ubwo butumwa ku rubuga rwa Twitter Perezida Trump yabishikirije igihe ibiro byiwe White House byariko bikurikiranira hafi kumbonesha kure imigumuko iriko irabera muri Venezuela ku cizere cy'uko abasirikare bazogondozwa bagashigikira abanyagihugu bifuza ko ubutegetsi buhabwa mu mahoro Juan Guaido agasubirira Nicolas Maduro ku butegetsi. Inyuma y'iminota Trump ashikirije ubwo butumwa umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko Maduro yaza yaramaze kwitegura guhunga igihugu ciwe Venezuela mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri yerekeza mu gihugu cya Cuba, ariko ngo ahanurwa n'Uburusiya kuguma mu gihugu. Leta ya Trump ikaba yagiriza igihugu cya Cuba hamwe n'Uburusiya kuba ari vyo bihugu bigumije Maduro ku butegetsi. Maduro mwibuke ko yasubiriye mu 2013 Hugo Chavez yagiye ku butegetsi mu 1998 inyuma yo gutsinda amatora. Haruhande y'igihugu cya Cuba hamwe n'Uburusiya, ibihugu nk'Ubushinwa na Turukiya bibandanya byemeza ko Perezida Maduro ariwe aramutswa igihugu cya Venezuela. Ku munsi wa itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu buri mwaka ibisagara bikomakomeye ku isi birahimbaza umunsi mukuru w'abakozi ku isi nzima ndetse n'ibindi bihugu. Ibisagara rero bikomeye ku isi byongereje umutekano mu kongereza abapolisi hamwe n'indege za drone zigenda zitagira abadereva zigenzura amasinzi y'abantu yitezwe kuba ahimbaza uno munsi mukuru w'abakozi ku isi nzima. Umunsi mpuzamakungu w'abakozi ukabuhimbazwa ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka. Ni umunsi w'akaruhuko mu bihugu birenga 80 biri ku isi. Ubufaransa busanzwe buri mu myiyerekano y'abise Gilets Jaunes basaba ibihinduka muri icyo gihugu, butegekanya kwikora ku bapolisi barenga 74,000 hamwe n'indege za drone ziharurwa mu macumi mu gisagara ku murwa mukuru Paris. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ubufaransa Christophe Castaner yavuze ko hashobora kuba abakora iterabwoba bashobora kwinyegeza mu bantu bamba Gilets Jaunes basanzwe bariko biyemeriza leta. Aho rero ni mu mabarabara y'Ipari mu Bufaransa. Ibindi bihugu bihava bikomeza umutekano kuri uyu munsi ni Ubudagi, Indonesia, Turukiya hamwe n'igihugu cya Iran. Muri Afrika naho inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Idai, Abanyamozambike baharugwa mu majana barokotse imyuzure n'imvura bahungishijwe mu makambi muri Malawi mu ntango z'ukwezi kwa gatatu bavuga ko biteguye gutahuka mu gihugu cyabo kiretse bimuriwe mu bice bikirurutse ku bw'imyuzure itarahera. Basaba leta ya Malawi kwisubira ko ku ngingo yafashe yo kugara iyo kambi muri uku kwezi kwa gatanu. Abategetsi ba leta ya Malawi bavuga ko batagira uburyo bw'amafaranga bukwiye bwo kuguma bafasha abo banya Mozambique. Mwibuke ko mu kwezi kwa gatatu igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Idai cishe abantu barenga igihumbi kibomora n'amazu menshi muri Mozambique, muri Zimbabwe hamwe no mu gihugu cha Malawi. Indongozi z'abari mu myerekano muri Sudani ejo kuwa kabiri zagirije igisirikare kuba gifata minenerwe ivyo guha ubutegetsi abasivile. Ni nyuma yaho habaye ukutabona kumwe abazoja muri leta fata kibanza ihurikiyemwo abasivile n'abasirikare. Ivyo byashikirijwe na Mohamed Naji Al Assam arongoye ishiramwe ry'abakozi muri ico gihugu ca Sudani. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko abasirikare bariko bararondera kwiyagurira ubutegetsi uko umunsi utashi. Warongoye abari mu myerekano ntiyemera ibisabwa n'abasirikare ko amwe mu mabarabara yazibiwe hafi y'ibiro bikuru bya gisirikare yugururwa. Mukurangiza ubwicanyi kivungwa ku banyagihugu 37 muri Arabia Saudite bwatumye amashirahamwe aharanira agateka ka muntu harimwo Amnesty International ava mu gacerere arimwo asaba leta y'ico gihugu guhagarika ubwo bwicanyi. Arabia Saudite mu ndwi iheze yaraciye imitwe abagabo 37 muri bo 34 n'inkehwa z'abayisilamu mu bwoko bw'abashite bagirizwa ivyaha by'iterabwoba. Fidel
urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye Burundi, aho inyuma y'imyaka ine Burundi bwinjiye mu bibazo bya politiki. Abaharanira agateka kazi na muntu bemeza ko ibintu bibandanya biba bibi gusumba. Mu biganiro bamwe mu bashinga amateka ba Amerika abagize amashirahamwe ndetse na Barundi babi Washington bagiranye ku munsi wa mbere izo mpande zose zasanze ikibazo cy'u Burundi kiriho gitera cibagirana naho impingi kiri ndende. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yadukwirikiraniye ivyo biganiro.
Abitabiriye ivyo biganiro vyabereye ahakorera n'amashinga amateka ya Amerika ayi Washington DC bagarutse ku bibazo bitandukanye birimo ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro no kubahiriza agateka kazi na muntu. Umushinga amateka yatowe muri leta ya Massachusetts Jim McGovern akomoka mu mugambwe wa Demokrate ari mu bafasha amajambo yavuze ko intambwe Burundi bwari bwarateye muri ivyo bisata amasezerano yarusha gisinywa zikomeje gusubira inyuma nk'ibirenge.
Burundi bwahuza ari ahantu hatanga icyizere, nyamara ubu siko bimeze. Perezida yabaye kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bo ku isi bakunda ubutegetsi bagahinduka abanyagitugu batagira icyo bihanganira. Muri iki gihe ari muri manda ye ya gatatu, Nkurunziza yatangiye gusenya inzego z'ubuyobozi zari zigamije gutuma igihugu kidasubira mu rugomo, arigwizaho ububasha. Icyo agambiriye kuva mu mwaka w'2015 ni ugucecekesha amajwi yose agira icyo anenga mu gihugu hose. Yahaye urubuga abanyarugomo, polisi n'abashinzwe umutekano bakabatiza umurindi. Mu gihe nanone igihugu kitegura amatora mu mwaka w'2020, guverinoma y'u Burundi yafunze ibiro bya ONU byita ku burenganzira bwa muntu, ibuza BBC gutangariza ku butaka bwayo, ihagarika ijwi rya Amerika kandi ishyira amananiza ku miryango itagengwa na leta mu buryo bwo kuyigenzura no kuyitera ubwoba. Urubuga rwa politiki rwagabanutse ku buryo bugaragara. Tugomba gushaka icyakorwa amazi atararenga inkombe. Igihe kirageze kugira ngo dufungure amaso dushyire hamwe ibitekerezo kuko duhangayikishijwe n'ibirimo kuba.
Marguerite Barankitse aramutswa ikigo Maison Shalom yari muri ivyo biganiro n'ahashima umwitwarari ku Amerika ku Burundi. Utubazo tw'icico gihugu kiriko kirakora kugira ngo ivyo bibazo bive mu nzira ntitubuze. Marguerite Barankitse ukabona ivyo Burundi ni nako Lewis Madge atwari gisata cha Afrika y'ubuseruko mu shiramwe mpuzamakungu gitagateka kazi na muntu Human Rights Watch abibona nahasanga abikurikiranira kure bo kwibaza kwa gahengwe kabonetse kuko amakuru y'ibiba ubu bigwe kuyatangaza.
Mu myaka ishize Burundi bwari igihugu ntangarugero mu karere mu bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashatse. Urwo rubuga rwagabanutse ku buryo muri iyi myaka inishize abenshi mu mpirimbanyi za societe civile n'abanyamakuru bigenga bakiri mu buhungiro. Abagumye mu Burundi botswe igitutu bagatabwa muri yombi. Uheruka gufungwa ni Jamal Rukuki yazize guharanira uburenganzira bwa muntu. Ikindi nshaka kuvugaho ni uburyo amafaranga akusanywa ayo nazakoreshwa mu matora cyangwa mu zindi serivisi zihabwa abaturage. Ayo mafaranga arakwa ku ngufu. Ibihugu bituranyi biteze amaso Amerika ngo bizarebe icyo dukora kwihohotera rikabije twiteze mu matora ataha.
Mu gihe abari muri uwo mubonano bagarutse kibazo c'impunzi z'abarundi zifatwa nabi mu bihugu nka Uganda na Tanzania, bamwe mu barundi baba Washington barafise ico basaba leta ya Amerika. Jean Belkimas Manirakiza numwe muri abo barundi. Washatse kumenya ico leta y'u Burundi yibaza kuri ivyo vyagije vyose, umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone atubwira ko ubwa mbere adashobora kuvugana n'ijwi rya Amerika bivuye kuco yise ukuba batacubatse rukirisu niyo radio n'imigenderanire itari myiza. Ubwa kabiri Ntagwamiye yasiguriye igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ko atovugira leta atacira mutuma gutangaza.
Mu Burundi kandi leta igiye kongereza amafaranga y'iterambere yahori ronsa amakomine ku mwaka. Ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo yashikije abarundi mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari wabakozi n'akazi. Bimwe mu biri muri iryo jambo tubibaze Oriane Itangishaka yakwirikiranye iyi nkuru.
Muri iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku bushomeri buri mu gihugu aho yatomoye ko buraje ishinga leta n'abanyagihugu. Petero Nkurunziza yavuze bimwe mu vyaranguwe n'ibibandanya kurangurwa mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ngorane ihanze u Burundi n'abarundi.
Bakozi bakoresha leta y'u Burundi n'abarundi ku giti cabo barajwe ishinga n'ikibazo c'ubushomeri. Utwigoro twinshi muri iyo ntumbero twaragizwe biciye mu migambi itanga akazi. Aha twovuga nk'ubushikiranganji bw'amasoko ntangangufu, ubutare n'agataka, ubw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, ubw'ibikorwa bya leta mu mashirahamwe yemeregwa gukora n'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe gushinga amashirahamwe n'ahandi.
Leta y'u Burundi igiye kubandanya gufasha amakomine mu migambi yo kwiteza imbere nk'uko bigira buri mwaka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje mu ijambo ryiwe ko amafaranga yahora aronswa amakomine agiye kongerezwa.
Zoshishikara kusahiriza amakomine mu migambi izamura ubutunzi bwayo mu kongereza amahera agenewe amakomine ave ku miliyoni amajana atanu aje ku miliyoni amajana atanu na mirongo indwi ku mwaka. Yamara rero turibukije ko ayo mahera turonsa amakomine adasubirira ibikorwa rusange. Turakeje kandi turakingurukiye amakomine batadebukiwe mu bikorwa rusange nibabera akaruro yandi makomine. Turashimishwa n'urugero rw'umwimbu w'ibifungurwa, umwimbu w'ibiterwa njabukamazi na cane cane ikawa, tutibagiye umwimbu mu gisata c'ubutare n'agataka, hamwe n'umwimbu mu gisata co gutororokanya amakori n'amatagisi. Turashimiye abashikiranganji b'abahetsi b'intara zitandukanye, abashinga amateka n'abakimuza amateka, tutibagiye n'abandi barundi b'imboneza barazwi ishinga no guteza imbere igihugu bahereye aho bataye ubusoki.
Mu gihe u Burundi buca bwifudikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi hari abo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashimira n'abandi agayira
turashimiye kandi incabwenge z'abarundi mu bisata bitandukanye mu byumviro n'impanuro zubaka batanga hamwe no ku mutima wo kugwanira no guharanira inyungu n'iteka by'igihugu naho dushimishwa n'ibyaranguwe mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'igihugu nitwo kwirengagiza kunegura ibikorwa bidatera iteka igihugu cacu bikorwa n'abantu bari kurushi bibandanya kwibonekeza hirya no hino nk'umubajejwe intwaro mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu bucamanza mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'ubutunzi mu gisata kijejwe gutunganya ibisagara n'ibikorwa bya leta mu gisata c'indero haba mu barezi badohoka kwibanga canke kubaregwa bigenza nabi abakozi bacerergwa abagimitsi abandi nabandagaza amabanga y'akazi abakingira ikibaba ababangamira umutekano n'ubutunzi bw'igihugu abakozi ba leta biha ubasha badahabwa n'amategeko abahingura ibyonona amagara y'abantu abo mashirahamwe ya leta basa n'abayagize ibyibare byabo n'abandi naho abo tudondaguye bari kurushi uko kwirengagiza ko ubuto bw'urutobo butarubuza kuruba nitwo kwibagira kunegura n'abantu ku giti cyabo bakora itaroranye aha twovuga ababangamira ibidukikije abadandaza bamwe bikinga kumbezi n'abandi bashorera ibidandazwa hanze y'igihugu ariko ntibagarukana amahera y'agaciro abadandaza ibyataye agaciro harimo nk'imiti abajya ibituriri n'izindi ngeso z'ubujyajya abakozi b'imana bataye umurongo abacyozi igihugu cabibarutse n'ubundi bube gito butandukanye
umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu Burundi uzohimbazwa ku migwa mikuru y'intara zose z'u Burundi nk'uko amakuru dukesha ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu abivuga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda ku nshuro ya mbere, u Rwanda rwemeye ko ruhise Major Calixte Nsabimana azwi ku izina rya Sankara yakunze kumvikana nk'umuvugizi w'umugwi wa FLN urwanya leta y'u Rwanda. Mushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu rishase zibera akaba yabwiye itangazamakuru ko mu minsi mikeyi azoshikanwa imbere y'ubutungane. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro y'itangazamakuru kuri wa kabiri, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Richard Sezibera yavuze bwa mbere ku Rwanda rufite Major Calixte Sankara umuvugizi w'umutwa wa FNL urwanya leta y'u Rwanda. Igihe yafatiwe, aho yafatiwe n'uburyo yafashwemo, nta byinshi uyu muyobozi yabitangajeho.
Uwiyita Sankara Major, uwiyitwa Major Sankara Calixte Habimana, nawe umaze iminsi avuga ko yafashe Nyungwe yigamba bya bitero byisha abantu za kitabi n'ahandi akajya ku maradio akabivuga akajya ku maradio akavuga ko azakora nibindi ko ibyo ngibyo bidahagije hari nibindi ashaka kuzakora akajya ku maradio akigamba urupfu rw'abanyarwanda abanyarwanda bapfa imodoka batwise icyo gihe icyambere ntabwo bazabishobora kandi ko twebwe nk'u Rwanda leta y'u Rwanda itazabyihanganira akaba ariyo mpamvu dukoranye n'abandi mu nzego zitandukanye Major Sankara yagaruwe mu Rwanda hano akaba inzego zibishinzwe ziri umushyikiriza ubucamanza kugira ngo asobanure ibyo bintu akora
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Sezibera wari umaze kwakira abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda yabwiye abanyamakuru ko Majoro Sankara atari we wenyine ushakishwa. Yavuze ko hari abandi bayobozi b'imitwe ivuga ko ifite umugambi wo gutera u Rwanda baba mu bihugu bifite ababihagarariye i Kigali. Asaba ibyo bihugu kubata muri yombi.
Usesabagenda agahaguruka akavuga ati jyewe umutwe wacu umutwe wa gisirikare uzagaba ibitero bizagenda gutya, n'abandi abitwa Bantirikina bari mu Bufaransa, n'abandi bakayumba bari muri South Africa bitwa Bahimbara baba muri Canada, abantu bavuga ko bagamije kugaba ibitero mu Rwanda, ibitero byica abanyarwanda kandi baba muri ibyo bihugu byo hanze, ndetse bamwe bafite n'ubwenegihugu bw'ibyo bihugu. Icyo ni ikibazo twabagejejeho twumva bidakwiriye ko umuntu yaba ari hanze aho yica abanyarwanda cyangwa se afatanya n'abica abanyarwanda mufatanya na FDLR n'abandi ntibimugireho ingaruka ahari. Twumva ari responsibility y'ibyo bihugu kubakurikirana, batabakurikirana u Rwanda rukabikurikiranira.
Avuga ku bihugu byagiriye inama abaturage babyo kwitondera kujya muri bimwe mu bice by'u Rwanda, Sezibera yavuze ko u Rwanda rutekanye. Asobanura ko amwe mu makuru ibihugu byashingiyeho biburira abaturage babyo kuba bagabanya ingendo bakoreraga mu Rwanda ari ayatanzwe n'abarwanya u Rwanda ndetse n'ibinyamakuru bimwe byo mu bihugu bituranye n'u Rwanda.
Zimwe muri zo zashingiye ku bintu bitari byo bidafite ukuri, ku mpuha zikwizwa nabo navuze bamwe abayobozi bamwe bitwa bafite imitwe yitwara gisirikare basankara n'abandi. So abantu bakaza bagasakuza bati twafashe nyogwe then bati nta muturisi dushaka, abo bari muri ibyo bihugu hanze, ibyo bihugu byo hanze bikazamura travel advisory. Icyo ni ikibazo twabagejejeho. Ntabwo nibwira ko bafite amakuru arusayo dufite, ntabaturusha amakuru ku gihugu cyacu kandi tuzi ku gihugu cyacu gitekanye. Icya kabiri nuko hari bamwe bimwe mu binyamakuru cyane cyane byo muri Uganda byabizamukiyeho bikazivuga uko zitari, bakavuga ngo ibihugu bimwe ngo byasabye abantu babyo kuva mu Rwanda bamukerarugendo haba muri Nyungwe haba muri mu Birunga haba n'ahandi barakomeza kwiyongera kuko babizi.
Ibyuko Majoro Sankara ari mu Rwanda byahise binemezwa n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha bw'igihugu RIB rwasohoye itangazo kuri Twitter rwemeza ko Sankara yafashwe akaba azakurikiranwa n'ubutabera kubera ibyaha yakoze birimo byo kureba umutwe wa gisirikare utemewe urwanya leta y'u Rwanda, gukora ibikorwa by'iterabwoba, gushimuta no gufata bugwate abantu, ubujura bwitwaje intwaro no gusahura. Mu minsi ishize nibwo amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru ko Majoro Kalisiti Sankara yaba yarafatiwe mu birwa bya Komoro, ariko nta kintu na kimwe u Rwanda rwigeze rubitangazaho kugeza uyu munsi rwemeye ko rufite Sankara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Ngaramutse neza. Uyu munsi mu Burundi, mu Rwanda no mu bindi bihugu byinshi barizihiza umunsi w'abakozi nk'uko bisanzwe buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho bawugira mu kwezi kwa cyenda. Nibyo tuganiraho mu magambo make. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igitekerezo cyo gushyiraho umunsi w'umurimo n'abakozi cyaturutse ku mugabo witwa Peter Maguire. Yavutse mu 1852 yitaba Imana mu 1906. Yabaye umwe mu bashinze kandi baba abayobozi b'Imena b'impuzamashyirahamwe y'abakozi AFL, ni ukuvuga American Federation of Labor. Kuri we, umunsi w'umurimo n'abakozi wagombaga kuba uburyo bwo kwerekana imbaraga n'umubano by'amashyirahamwe y'abakozi. Baje kubigeraho maze ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 9 mu 1882, ubwo hari ku wa mbere, umunsi w'abakozi bawizihiza bwa mbere na mbere mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo munsi abakozi barenga 10,000, icyo gihe bari benshi, bakoze urugendo mu mujyi wa New York, berekana koko ingufu zabo kandi berekana ko bashyize hamwe kubera uwo mubare nyine munini wabo. Kuva icyo gihe, umunsi w'abakozi n'umurimo warangwaga n'urugendo rwabaga buri mwaka muri New York kugera mu 1894, ubwo umunsi w'abakozi wabaye uw'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ntibyikoze. Koko rero, mu 1894, abakozi b'ibigo by'ubwikorezi muri gari ya moshi hafi ya bose mu gihugu bari bamaze iminsi mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cyo kugabanya imishahara yabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe, Grover Cleveland, yohereje abasirikari 12,000 kubasubiza ku kazi ku ngufu. Byahitanye abakozi 13, bikomerekeramo abandi 17. Ubwo bwicanyi bwakubise inkuba itagira amazi mu gihugu hose no mu nzego z'ubutegetsi zacyo. Byatumye President Cleveland n'Inteko Ishinga Amategeko Congress bashyira ku murongo wa mbere ubwiyunge hagati ya Leta n'amashyirahamwe y'abakozi. Iyo politiki yabyaye byihutirwa cyane itegeko rishyiraho umunsi w'abakozi n'umurimo mu gihugu cyose nk'uko amashyirahamwe y'abakozi yari amaze imyaka abiharanira. Hari hashize imyaka 12 umunsi w'abakozi wa mbere na mbere wo mu mujyi wa New York ubaye. Kuva mu 1894, itegeko ryagize uwo munsi uw'ikiruhuko ku bakozi bose bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba abakozi ba Leta, baba abakozi bo mu bigo byigenga. Itegeko ryawushyize ku wa mbere w'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hari niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.